Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwari ku gataka ku Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 ahandi mushobora kumviganiro vyacu muca ku rugagwa rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe tugiye kumarana isaha yose mu kiganiro muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kaze kandi nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika ikiganiro muri sanga cyo kwa gatandatu nk'uko maze kubimenyera urubuga abarigwanyu mwese aho muri muba muri abamuwamure abatumire kugira ngo mutubwire amakuru avugwa aho iwanyu ivyumviro bitandukanye ku makuru twabashikirije muri nondwi turiko turasozera gutsa turibukanya ko naho twisanzura mu gushikiriza iriri ku mutima icyumviro cyose cy'uyundi dubwirizwa kucubaha imbere yuko rero tubaha urubuga tubanze twibukanya makuru ya vuzwe muri nondwi duhereye ibujumbura mu Burundi amahuriro y'amasendika y'abakozi bo mu Burundi kosibu na CSP amakenga ni yose ko leta y'Burundi zo hava ibasaba gutera amatora imirije muri 2020 ku nguvu mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka aratwibutsa ibindi byavuzwe kuri ino nkuru
Iryo tegeko shikiranganji risaba intererano z'amatora ya 2020 ryatewe ku bikumu n'abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi kwigenekereza ijya 11 ukwezi kwa 12 ku mwaka uheze umubushikiranganji bw'ikigega cya leta n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iryo tegeko ritegekanya ko izo ntererano zizomara imyaka ibiri ya 2018 na 2019 no kuvuga ko zitegerezwa gutangura gutozwa muri kuno kwezi kwa mbere turimwo ivyo bika ariko abaje kuba ibiganiro nk'uko abo mu masendika ahurikiyemwo abakozi ba leta babivuga ibiganiro bitaraba nk'uko Celestin Nsengiyumva icegera c'uburongo y'ihuriro ry'amasendika kosibu yabibwiye ijwi rya Amerika agatangazwa n'uko hari bumwe mu bushikiranganji buza bwatanguye gukura izo ntererano ku mishahara y'abakozi babukoramwo
hari abakoresha bamwe batanguye gutoza amafaranga yo guterera ayo matora kandi iyo ngingo iri muri iyo tgirizwa y'abashikiranganji itaraja mu ngiro ibyo biganiro rero nibyo byoca bituma tuvugana na nabo bakoresha ingena vyogenda kugira ngo igikorwa kigene neza umva rero ibyo no kurenga bwa mbere kuvyanditse muri iryo tegeko shikiranganje ikindi cya kabiri naco no gufata abantu ku nguvu guterera mutavyumvikanye
ubushikiranganje budomwa ku rutoke ko bajejwe ubuzi batangwe gukata izo ntererano ku mishahara y'abakozi no bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu itangazo ryashizwe habona n'amasendika SNTS na SINAPA ahurikiye mu abakozi bo muri ubwo bushikiranganje biyamiriza gutozwa ku nguvu izo ntererano bagasaba co kimwe na kosibu ibiganiro icegera c'urongoye ihuriro ry'amasendika y'abakozi kosibu arizera ko leta igiye gutunganya izo biganiro kugira abakozi bagire ico bashikirije kuri iyo ntererano y'amatora Celestin Nsengiyumva agahakana ko amahuriro y'amasendika yo bafise intumbero yo kubuza abakozi ba leta gutanga intererano z'amatora
nibo bavyanditse usoma ku ngingo igira gatanu bambara article 5 y'iryo tegeko nshikiranganje bavuga bati un dialogue social sera organisé pour explication du processus mu kirundi no kuvuga ibiganiro bizoba kugira ngo basigure ingena iryo tegeko rizoja mu ngiro n'ingena bizogenda
Mufisa ubwo bakoreta yavivuga ati kosibo ikuragumura nabo tanzio ntererano bacabivamo
ahubwo iri kwifasha leta umva igumura gute ahubwo nungira nuwagonanwa gutanga yumvise hari biganiro azoca tanga
Terence Ntahiraja avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu aremeza ko ubwo rwandiko rw'amahuriro y'amasendika kosibo na CSB ruzagwa bashikiriye akavuga ko abategerezwa kugira ico bavuze kubiri muri rwo bari mu ngendo z'akazi mu gihugu hagati isango aryo kundwiza iryo tegeko nshikiranganje risaba intererano z'amatora ya 2020 yega imigwi itatu y'abarundi umugwi wa mbere nibo badahembwa umushahara ku kwezi batunzwe n'uburimyi n'ubworozi bazotanga ibihumbi bibiri ku mwaka cyo kimwe n'abanyeshuri bageze gutora bazotanga amafaranga igihumbi umugwi wa kabiri ugizwe n'abakozi bakorera umushahara ukorera ibihumbi 50 ategerezwa gutanga amafaranga 500 ku kwezi ukorera hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 tuza gutanga igihumbi ku kwezi ukorera hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 200 atuza gutanga ibihumbi 200 ku kwezi ukorera hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 500 atuza gutanga ibihumbi 500 ku kwezi hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni ibihumbi 30 abahembwa ayarenga umuriyoni w'amafaranga y'amarundi iryo tegeko ribasaba umushahara wabo wose buri mwaka ubundi mugwi w'abagwiza tunga abafise amahinguriro n'andi mashirahamwe usabwa gutanga intererano zivuye ku bushake bwabo nk'uko umushikiranganje w'intoro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yabisiguriye inama shikiranganje Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Naho mu Rwanda gashavu karaniga ko akoresha imihoro itandukanye ya telefone cyane cyane nka MTN aho usanga gutora uri kuri telefone abisigaye bifatwa nk'amahigwe MTN iti ntimurira busema ico kibazo turakizi mugenzi wacu Asumta Kaboyi mu Rwanda aradusobanurira ikibazo uko cifashe
Baragira bati umurongo muhamagaye ntushobora kuboneka mwongere mu kanya aha ni ku murongo w'ikigo cya MTN imvugo yari imaze kumenyerwa na benshi imvugo yabanje guteranya abantu uhamagaye yaketse ko uwo yashakaga yanze kumwitaba cyangwa se yafunze telefone ni ibintu byashyize abafatabuguzi ba MTN mu rujijo ku buryo hari hagiye gushira ukwezi nta muyobozi n'umwe w'iki kigo urasobanura iby'iki kibazo
iyo uhamagaye nk'umuntu hari igihe telefone icamo akanya gatoya ubundi kaba ibaye compose kandi yari gucamo
cyambere cyo hari service bakoraga nizigende nizihura
nko bahamagara umuntu ibikunde kuba wanatira bigatinda bikamara nk'umunsi wose utarabona amainite watiye asanga bayagwaye nk'ejo ni kindi cyo kibazo twabonaga muri ino minsi
hari ikintu byabahungabanije mu kazi kanyu
urumva niba wari ukeneye guhamagara umuntu nibite bikunda urumva ko ari byaba bipfuye
itumanaho rya telefone ngendanwa rimaze kwamamara cyane mu gihugu ndetse ugasanga ryarinjiye mu buzima bw'abantu bwa buri munsi hari benshi bavuga ko kubura umurongo byagiye bidindiza imirimo yabo muri iyi minsi
urumva ko nyine ari ikibazo cy'amaherere cyane cyane habaye ari nk'umuntu wihuta nk'abantu bakuze imbere hejuru yacu aguhamagara ari business mufitanye idaciye muri mwe gatakwiborera mvuga ko byabyisha akazi kenshi
hari ubwo n'abantu banshakaga ku murongo wa MTN ntibambone
iyo bakuburaga hari icyo byaguhombyaga
hari icyo byampombyaga muri gahunda twaga dufitanye n'uwo muntu ari nk'uwo twadufitanye ku kibazo cy'imyishyurire y'amafaranga nawe namukoreye twananye ko duhurira ibunaka kandi ari wagombaga kuyamba kandi ari njye wakagombye gukurikirana mbese ahantu ageze iki ariko yaranshatse arambura biba ngombwa ko nongera kuvugana nawe ku wundi munsi kuri uwo munsi amafaranga narabuze
hari hagiye gushira ukwezi abantu binubira iki kibazo ndetse nta n'ubaye ibisobanuro kuri wa gatanu nibwo MTN Rwanda yasobanuye bwa mbere kuri iki kibazo yavuze ko mu kwezi kwa 12 umwaka ushize abakiriya ba MTN bakoresheje uyu murongo bahamagaye ari benshi cyane ku buryo uko bari basanzwe bahamagara byikubye inshuro zirenze ebyiri n'igice abayobozi ba MTN Rwanda bavuga ko uko kwiyongera byanaburiranye ibikorwa byo kwagura imiyoboro basimbuza ishaje bwane tsine nzitatira ushinzwe tekinike muri MTN Rwanda yabisobanuriye abanyamakuru
ku buryo ntabwo tubyiteze cyane kuko icya mbere twari muri process yo kongera ubushobozi bwa rezo yacu ikindi ibyo kongera ubushobozi ubundi twabiteganyaga muri amezi atanu akurikira. Ikibanze kwari gusimbura ibishaje. Twamara gusimbura ibishaje hakurikiraho kongera ubushobozi bwa rezo yacu. Niyo faza tujye kujyamo ubu ngubu, ariko icyabiteye cyane nk'uko kwambizwa nabisobanuye ni abantu bahamagaye cyane mu buryo budasanzwe.
Iki kibazo cy'itumanaho ricikagurika cyangwa ntiriboneke kiravugwa ku barikoresha b'imbere mu gihugu cyangwa na bamwe mu bahamagara bari hanze y'igihugu. Iyi sosiyete y'itumanaho ya MTN ubifite abafatabuguzi babarirwa muri miliyoni zisaga enye. Iki kigo ariko gitangaza ko ubu kigiye kujya kibwira abakiriya bacyo buri cyumweru uko kwagura ibikorwa byacyo bigenze n'uko serivisi zigiye kujya zigenda zirushaho kuba nziza. Abayobozi ba MTN ariko birinze kuvuga uzaryozwa igihombo cyaba cyarakomotse ku mikorere mibi yagaragaye muri ibi bihe. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nuko rero barakoze bamenyesha makuru bacu batwibukije amwe amwe makuru yaranze inondwi mu karere. Ubu naho umwanya ni rwanyu, urubuga turarubahaye ahiwanyu. Hariko havugwa maki, havuzwa maki muri inondwi turiko turasozera. Hama mugoniki ku makuru atandukanye Ijwi ry'Amerika ryabatangarije muri inondwi. Turabarindiriye twiyagire mwisanzuye ariko mwubahana. WhatsApp yacu ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Muduhaka nimero kanyu hama natwe tukabahamagara. Didiane nahazwe muri studio y'indwi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muhinga bw'ivyuma Innocent Kimenye turi kumwe. Abanza duhaka ririmbo twinjiye muri weekend hama duhave twinjira mu kiganiro muri sanganye zina.
Sangira byose urukundo rurakura oh ukaba umunyenga es twa ale par la musique de mon cœur pas pour toi natinya kwegera naramenya kuzaba byose no de dore morani degenja na sa zuri wona tege
akaririmbo ni warandemewe ka Priscilla Innocent kamaze imisinga he gasohotse ibiri gusa. Turahamya ko Ijwi rya Amerika ribaye mu radio ya mbere akabumvishije kano karirimbo warandemewe ka Priscilla akaba ari umuririmbyi w'umunyarwanda kazi. Mu kanya turaza gutangura kubakira. Garero turaguguruye kuri mwebwe mwese meko mumviriza ijwi rya Amerika nshuti bakunze kugira ngo mutubwire amakuru avugwa ahiwanyu mugihe ico muvuga ku makuru atandukanye ijwi rya Amerika ryabatangarije muri nondwi wa mbere twakirie ni Habimana. Habimana, ijwi rya Amerika riraguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga 10 wa gatandatu.
Ego cyane murakoze.
Wakuye uri hehe?
Ni ngaha mu gisagara cha Bujumbura niho ndabakuye ndi.
Mu gisagara cha Bujumbura havugwa makiga Habimana.
Ase mu gisagara cha Bujumbura kweri ubu haratekanye akapura karahise. Turetse gusama amakuru amwamwe turiko turabona rero cy'inkuru nagomba kumera nkubabwira nuko itaciye ku radio ni mu bimwe bimwe twiboneye. Kubijyanye n'amashengero tukuma tubona ngaha mu gisagara ukungene bamwe mu bayarongoye bitwara niyo nkuru rero hakuru nico nagomba kuvuga uwo munsi kugira ngo bitire n'akagohe cyane cyane abategetsi kugira nabo babaje cyane cyane nkari ya kumusaga cyo wundi kweri abakirisu baho barashwanye biturutse ku bapastori mu gihe umapastori umwe yaragiye kuvuga ubutumwa wundi nawe akacahaguruka akamukubita ikofi
bapfuye iki hari hehe neza na neza kumusaga
ari kumusaga kujya kabiri
ishengero
kwibarabara rya ku ishengero rya kabiri mu gurushengero n'itutse najyako sindajya ngo ndarusome ngo some hejuru ngo ndabe zina ryako mugani kujya kabiri uvuye ku ikaburimbo duka haruguru gatora
uwe ni wo wari uri ico gihe Gahabimana
icyo gihe naje niho nari indi narabyiboneye nabonye induru ingene yahabaye barashwana biba birebire mbere gushikaho n'abapolisi banaza yatanga abapolisi mbere bo ngaho kumusaga basanzwe bahakorera bibatse ibintu byari kumera nabi cyane
imbarutso yabaye byari bivuye kuki hagati yabo bavugwa butuma babiri
ya kuka butuma ugiye kumviriza nk'abakristo bamwe baravuga bati byari biturutse ku mitungo y'ishengero abandi bakavuga ngo umwe ngo yarakurumva bavuga imvugo zibiri zitandukanye kuko rero mba nka twe tutoja ngo tubatwe ngo tumenye ibyo baba bapfuye urumva biba ari imitungo yo mu ishengero kuko abakristo babo niko babivuze turetse nungaha kumusaga hariho n'ahandi biheruka kuba hariya mu ruziba ugira ushike ku isoko nawe nyene mu kwezi guheze byarabaye twarahaciye dusanga abakirisu hoho byari bisumba nk'ibyabaye ngaha kumusaga abakirisu bobo bari banatoye n'amabuye bariko barasubiranamwo gushikaho n'igipolisi kiza n'ishengero bakaca bayugara haraheze igihe mbere ishengero itaruguruka sindabaza ngo menye yuko ubuhoho yoba yaruguruye ko ntaheruka kujyayo mu iyi minsi
urakoze cyane ese Habimana hari ikiganiro
kikiro nagomba nongere ko navuga ati rero kubera iby'abapastori cyangwa amashengero kubera ari ibintu menga ntibikontore neza twasaba nka leta yuko yozira bicungira hagufi kuko bariya abantu baba bayoboye abantu barenga ijana cyangwa mirongo baciye bajya imbere mu gutera ibintu bitameze neza kandi aribo bari babwiye kuyobora abantu hari hakwiye kujyaho itegeko rimera nk'iryo kingira mwene abo bantu hagize uburenga ikosa basi agahanwa kuko uzosanga mwana aya mashengero akunda kugira akajagari ugasanga uwo ari we wese abyiyumviriye bashinze ishengero ari babiri bashwanuka cyo usanga umwe ashinze ku iwe
urakoze Habimana bibwirwa benshi bikumva bene byo niko mu kirundi bavuga ico twemeye ku ijwi rya Amerika mu kiganiro iwanyu mu ntara kiba kuva kwa mbere gushika kwa gatanu ku munsi wa kabiri turafise umwanya wahariwe abanyedini tuzogerageza dutunganye ikiganiro tubatumire turabe indongozi z'amadini utwo tuntu baza barapfa kuko si ubwa mbere bibaye byarigeze kuba mu ruziba mwisha makuru wacu Diane Ndonsi yari yahashitse aradutangariza iyo nkuru tuzogaruka rero tubibandanye tuatumire twumve ico bagona kuri ubwo kuntu bishika bagacana murakoze cyane Habimana i Bujumbura turase kandi na Foster ku murongo Foster ikaze ku ijwi rya Amerika Foster ikaze ku ijwi rya Amerika turumva umurongo wa telefone wiwe utariko uracamwo ikiganiro ni muri sanga cy'ijwi rya Amerika kwa gatandatu tubaha akanya kugira ngo mutubwire amakuru ariko aravugwa ahiwanyu ayahavuzwe canke ico mwiyumvira kuyo twabatangarije
naramenya kuzaba byose no ne dore ora ni degenja na sa zuri wona teke
Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuwa gatandatu rubuga bari rwanyu turafise Kwizera ku murongo wa telefone. Kwizera ikaze ku Jogi Amerika. Mhm, uherere amaje gakwitse.
Jewe ndi hano mu karere ka Rurindo mu murenge wa Mbogo no numbirijwe ya Amerika.
Mu murenge wa Mbogo havugwa make.
Yeza ubungire mu murenge wacu magingo yanga ya makwa hari navuga yose.
Naho amakuru turumva Kwizera adashoboye kuguma ku murongo mutwihanganire. Hari rero abari ko baragira n'ico bashikirije bace kuri Facebook yacu ariyo radio yacu VOA na Akimana Eric Alpha avuga ngo imuhanga kabisa turabakunda cyane. Ubu turi mu gihe cyo gushaka ibikoresho by'ishure kuko amashure atangura vuba. Urakoze Akimana Eric. Abandi aho muri mubiki amakuru avugwa aho muri iwanyu nayahe ico mugona kuyo twabashikirije muri ino ndwi turiko turasozera ku ijwi rya Amerika nicahe urubuga ni rwanyu. Bernard nawe nyine aratwandikiye kuri Facebook yacu ngo amakuru ahaherereye ni kibazo cy'uruzi kwa ntahangwa rwabomoye ibarabara ginjira kumugoboka. Umushikiranganji ngo yari yamenyesheje ko imvura y'ukwicenda ku mwaka uheze izogwa ntahangwa hamwe n'ibimanga byahejeje gusanurwa ariko ngo siko vyagenze. Ati turasavye yuko rero iryo barabara ryo sanurwa. kumurongo wa telefone tuwafise kandi na ngenda kuri yo ikaze kujuge Amerika.
Yego na mwepe kabisa murakoze.
Mhm, uherereye ga ngenda kuri?
Mugisagara
cha Bujumbura havugwa maki. Wekana twe bwa kavura kahazindukiye kandi no mwijoro kaguye ariko aho bitandukanye nuko ubundi twari tumaze imisi mu bukanye bwinshi ariko ejo hiriwe hashuje twizera yuko biza kugenda gucyo onye mu masaha ari imbere.
Yano
umuhezagiro w'Imana hako kabura kuboneka. Genda kuri iyo na makuru dusangiza ni ivyumviro ku makuru atandukanye agiye aravugwa canke
geno vuga kuri aya makuru yo kuvuga yuko leta ivuga yuko twoterera amahera y'amatora kabisa tubona yuko abantu bato batizo bituziritse umukanda munda kuko hari ubukene budasanzwe rero wumva ifate nko ku muntu aronka 250,000 akatazara yatangamwo na radio n'inzu nka twebwe dupanze bikabi bisanga kabisa duhangayitse gose mugabo yo bavuga ati umwe wese kucyumviro kiwi watategeko libaye mwaho onye abari basanzwe bayatanga n'uwindi bo yatanze ariko twebwe tse tubona yuko ariko duziri ku mugozi munda nka twebwe tutifite kabisa.
Barizeza ko azo biganiro kugira ngo mushobore kuvugana ingene ayo matora yotangwa kandi atagahata. Yuvuze ngo abantu bato bato hari imigwi myinshi Evariste nziko banyanka yadutangarije avuze abanyeshure aravuga birimizi aravuga abakozi ba leta wowe uri mu wahe mugwi muri abo bose.
Nagiye nko nkembwa nk'140 numva ije cyabigenda gute ndari hamwe inzu narasi.
Wowe uri mu wahe mugwi none? Uri umukozi wa leta.
Ni umukozi yakorera umuntu yakorera uwikorera utwiwe nyene.
Eh. Muri ivyo 40 ukumva ko utoshora gukura ko n'amajana 5.
None wumva harasi yo ndwaje n'inzu yabandi wumva cyo cyabigenda gute ni wa mugozi nyene leta ikigumi tuziri ku mugozi munda nyene nta kundi umuntu ya n'uguhera uguhe
ukabona ko vyogenda gute
yembo nayo uko yari ku ruhande rw'iwanje nk'umuntu ahembwa amafaranga nk'ayo kabisa ibagiye kuraba kuko bona yuko atawe twoshobora kuyakura ko nakunyu n'ibiki byano kandi hari abantu bahembwa nk'abajya bashinga amateka nibo bari bakwiriye kugera n'abakenguza amateka bagiye nyine bahembwa amahera ya leta nyine erega ajya dutangamo ikori nk'iyo umuntu aca utuntu niko bari kuvuga ati reka turabe anya bari dukatamo ayazova mu matora.
Urakoze cyane gose ngenda kuri iyo kuri ivyo vyumviro vyawe ijwi rya Amerika rirumvirizwa na bose baba abanyagihugu batandukanye canke abategetsi batandukanye ivyumviro birabashikira hama kandi baravuga ko hariho nibiganiro bizoba imbere yuko hagira igitangura gukogwa ariko hariho nabatanguye kuza barayatangura. Koze ngenda kuri yo
kanamwe bwe murakoze munda mukirize nabo kugije Amerika mukora nabo si wose atarumwe nguye murakoze.
Ubutumwa burashitse ariho kandi na Sengiyumva kundi murongo wa telefone. Sengiyumva ikaze ku ijwi rya Amerika. Miriwe neza uherereye ga Sengiyumva Ibujumbura mu Burundi hari kwavugwa makinga hi Bujumbura. Winga bwije ma Innocent Kimenya ariko ambira ko agira inguvu nyinshi ngo akumve bisigura ko nabari ko baratwumva ruko nyene uduza ka drinks ngiyumva.
Ubu muranyumva?
Ubu ni sawa. Ni cyumviro
cyane. Ariko ndababwira ko ari amahoro.
Hara makuru dusaba ikaniriza canke ico uvuga ko yagiye aravugwa ijya nino muri nonzwe turiko turasa nk'abasozera.
Je nashaka kuvuga kuri bajya abantu bashaka kwinjizwa mu ishyirahamwe kitwa Kafede Burundi uko ko nabibonye ahandi twebwe ishyirahamwe turimwo bagita ubwa serivisi. Jene bazako bogira nk'uko kuko umwisi kitwa serivisi ndamwo ushaka rikorera muri file na cyo nyene n'ibyo abafatwa bamunze rero boraba yuko bogira bakabyumvikana ngene uyigiramwo kugushaka kwiye.
Sengiyumva imbere yuko ugira ubandanya kugira ngo n'uwo twumva ari mu gihugu cy'u Rwanda canke mu Burundi atari yakurikiye iyo nkuru uri kuravuga sinkekeranya ko ari inkuru umenyesha makuru wacu Raymond Zimana yadushikirije avuga yuko hari amahera atozwa ku nguvu ku bakozi bo mu nzu bari mu ishyirahamwe CAPED. Wowe nawe uti hari indi ishyirahamwe abakozi bo mu nzu muhurikiyemo?
ego cyitwa umwisigirwa serivisi kandi cyemewe n'amategeko kuko hoho winjira mushaka bagusaba imaheri 600 kugira winjire hama bakakurangira akazi bikitse kakakunanira cyangwa ugasanga ukashoboye ukagenda ukarivuga bakakurangira akandi kandi haraba n'amanama kwezi iyo mu mpera z'ukwezi ahanahana ibyumvira ingene ishyirahamwe risorobandanye aritera imbere
ayo mahera 600 umaze kuyatanga ucinjira mu nyuma urabandanye utanga canke byifata bigenda gute
yewe uko nabibonye nta yandi mahera utanga kuko baraheza bakaguha bwake yerekana yuko uri umukozi wo mu nzu ama ahasikaye ishyirahamwe ingene rigenda riramara iminsi habonetse ikindi gihe imbere abanywanyi yongera ikageza imbere uwarishiye
mugahura kangahe mu kwezi canke mu mezi angahe
iri nama rimwe mu kwezi kwa mungu uhereza ukwezi
mukungurana ivyiyumviro n'abakozi bo mu makartiye atandukanye y'igisagara ca Bujumbura canke n'ibice bimwe bimwe
ni mu makaritsiye yose yo mu gisagara cya Bujumbura kandi baratunganije n'uburaro ku buryo nk'umukozi iyo yabuze ahantu ashobora kuryama bamwereka hatunganije neza bakanakufungurira mbere bibaye
urakoze cyane gose nsengiyumva ku byiyumviro vyawe hama tukwifurize kuguranirwa mu vy'urimwo ngaho I Bujumbura no mu kazi kawe ka misi yose
ego kandi muzosubire gushiraho utubitewo mwe nawe nje niya tusubire tubabone kuri
twe na Bujeniya tuzogerageza dusubire kugashira urakoze cyane gose ugire umunsi mwiza
murorani
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni ku munsi wa gatandatu mwisanzure mu kutubwira makuru muriko murabona ayo mwabonye muri nondwi turiko turasozera canke ivyumviro kuyo twagiye turabashikiriza ku buryo butandukanye Facebook yacu ni radio yacu VOA kandi aho murahasanga n'andi makuru yandi atandukanye nkuko Nsengiyumva yarabivuze hariho n'utuvideo tundi dutandukanye natwo mushobora kuza muragira ico mutuvuze ko
got the boy me want something techno rhyme no long shot say so we dey down for that kind of say me a shoot harder than Van Damme
so sekandi na Olivier ku murongo wa telefone Olivier ikaze
ariko murakoze
uherere hega Olivier
murumonge
mwimbo wa mafi warabonetse muri kino gihe cyane
ego tarabona n'inkenya gusa sinishi cyane
na makuru dutangariza wabonye nico uvuga kuyagiye arashikiriza bice ku ijuru ry'Amerika
ngena bomba kubabwira tubijanye n'agatiga k'abana
murumonge
ego je ndabona kumye amishi y'abarovyi ari gaza kuba hari igikobwa gikobwa n'abantu babakenyeze kumyeha ama barabirukana none ubona jeho naciye mbona gikobwa n'abantu bakiri batonya tuzi ko abana ikibazo cyabo cyari ku ntebe y'ishuri basaba rero ko kugira igikobwa kugira abo bana babakure nk'uko babigiriye abakenyeze
uvuze abana twumve ko ari nk'imyaka ingahe ingahe ga Olivier
kenya wone nk'abi imyaka 10 n'ishi bari munsi y'imyaka 15 bakabasaba yuko abo bana bobakura yo kugira basubire ku ntebe y'ishuri
babikora mu mwanya w'ishuri
n'abantu bagendana n'abarobyi bagumana nabo barobyi no mu mazi barajeyo umwe mu ikero ngira kuroba n'icyo nibaza
Iyo nkuru umunyamakuru wacu Alain Yvirankunda yarigeze kwikora ko mu mwaka wahera ico gihe cyabo bakenyezi abakenyezi bobo akazi bakora karako gukinjikira gutekera abarovyi abo bana nabo niko kazi none bakora batekera abarovyi ngira ngo abo vyiga baravyumvise kandi natwe tuzoheza dusubireyo tuhakorere kuko twari twakoreye kuri ivyo vy'abapfa so nibo babashinga ntahe bari baridoze ngo babatana imihana gutyo ugasanga ingo ziriko zirasambuka Mhm. Urakoze cyane gose Olivier ngaho mu rumonge mu gihugu cyo Burundi. Mhm. I got the look, I got the sauce, I got the money and I got the swag. I got the look, baby, wine to the groove. So baby girl, wine, ta-ta-ta, drop, ta-ta-ta, pull up in the club and wine, yeah, turizera ko weekend iri kiragenda neza hambavu yo kudusabikaniriza makuru no kutubwira ico mwibaza ku makuru twagiye turabashikiriza murumva yuko natwe ca tugenda turabashiramwo uturirimbo kugira ngo weekend ibandanye iryoha twose kandi nimbona ku murongo nimbona ikaze ku ijuru rya Amerika nimbona
ego yego murakoze
urakomeye
ndakomeye ni ego
numva ka weekend wagatango inyuma hari habavugira yo canke na karadi
weekend ya tangu ye meteza munara cyitoshye
eh carugombo canke ca Bujumbura
carugombo
eh
turashima tumeze neza kavura karagwa
aha ariko ndagusabe nimbona ndagusaba imbere yuko tubandanya uzimi radio iri ruhande yawe kuko mu telefone uratwumva neza iyo uvuga iri radio bica bitugaruka ko abatwumva nabo niborohegwe
reka bayigabanye
niba yizimye canke ba ego
bayizimeje
mhm urakoze cyane nimbona namakuru dusabikaniriza canke nico gira ko yabaciye ku ijuru rya Amerika muri nonzo.
Okay, nashaka kuvuga ku kintu kijanye no gutera amatora.
Mhm.
Kijanye no gutera amatora, gutera amatora ndakeka bugira akaduzura atera umuntu wari wese ashaka byumvamo kuko nta muntu adashaka yuko abantu bazoge na yeza mu gihugu cy'u Burundi cyacu.
Mhm.
Abanyagihugu twese dukunda igihugu cyacu.
Mhm.
Nta n'uto kwifuza ko amatora aba.
Mhm.
Kandi mu mahoro no mu mutekano. Iyo nashaka kuvuga kijyanye naho ngo kuvuga ngo umuntu ngo baba muhize ngiriki n'ibiki ndakeka hazotera ubushaka nta kibazo kiri muri
nimba atari banga wewe warabikoze cyangwa uzobikora
kenzo bikora ijana ku ijana kwe
eh mugabo ukavuga ati utabishaka nta gahato
ndakeka utabishaka nta gahato
urakoze cyane gose nimbona ugira umusimiza ngaho mu rugombo ntaracha bitoka mu gucu Burundi.
Mhm. Nashaka kugira icyo ndabasaba.
Eh.
Meza karine mboka Jason Ndelula bitwa Wala.
Kitwa Wala.
Eh.
Inasa kimenye muhinga bw'ivyuma mbwiye ngo ndakubwira ati nikaboneka namaremba ariko kabuze haca burugwanko hagati yamwe nawe.
Oya na habugwanko.
Eh, gurakoze cyane gose nimbona.
Ego nange murakoze.
Mhm. Ijuru rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu rubuga bari rwanyu mutubwira amakuru avugwa ahiwanyu mukagira ico muvuga ku yari ko aravugwa canke yavuze muri nondwi turiko turasozera urubuga ruracari rwanyu
Grand Jury Raving on me rover. Enough men they are with them lover. Girls and drinks all over. Ready to work with crazy young over. Somebody please hold me.
Abafise Facebook imbere yanyu murashaka kuja kuri VOA radio yacu gukyo mukagira makuru mudusabikanirije muciye ku rubuga rwa Facebook yacu hama tukayasangiza abari kubarumva ijuru rya Amerika barijya nino ako mukubarindira turafise Samuel ku murongo wa telefone. Samuel ikaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mhm. Uhereye ga Samuel.
Yendi mu Burundi mu gisagara cha Bujumbura muri zone Nyakabiga niho ndi.
Nyakabiga ya kangahe?
Nyakabiga ya mbere
impande ya kasoko.
Oya.
Ni musigatoni
mu kidamu muganda niho magazi nyene kwibaraba
ku musigiti.
Ku musigiti niho ndi murahaz
bene byo genda gute
warahabaye
twarahakoreye umwanya utari muto.
Ah
ega
ebe ari niho ndi kabisa niho nicari
nuko rero Samuel na makuru dusabikaneza canke nivyagiye biravugwa ushaka kugira ico terereko
eh je ne byagiye biravugwa nagomba kugira ico ntereye ko kubijyanye n'ibiriza shingiro ngaha mu Burundi wacu madini simwa numva ku maradio ku mbuga ngurukana bimenye bicyano cyano wako hamajewe ikintu nagona icyumviro cyanjye mbona nuko biriza shingiro je kuba ndiwanje mbona ko gyo hinduka kuko igihe rihindurwa amahari ha imyaka 10 ningahe mwake gihe rihindurwa ari mu minsi y'intambara abanyagihugu bafite imitima ya yararutse benshi bafite ubwoba n'umugiye cyo mbona nuko tujyana n'ibihe biriza shingiro rigahindurwa bajyana n'ibihe
ico ugaya ijyari rihari ni nica Samuel ntayi dushoye kumurugumana ku murongo wa telefone ngira ngo nitwasura ku murongo turamugarukana ariko mukurindira turabandaye twakira andi ma telefone azava ijya nino
Spend my dough. If you wine it for me, I go spend my dough. So baby, wine it for me. Yeah. Ever, ever. I got the look, I got the sauce, I got the money and I got the swag. I got the look, baby, wine to the groove. And if you give me love, then I give it to you. I got the look, I got the sauce, I got the money and I got the swag. I got the look, baby, wine to the groove. So baby girl, wine ta ta ta, drop ta ta ta, pull up in the club and wine your ass. If you give me love, I give it to you. If you give me love. So everyone ta 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 drop ta ta ta. Pull up in the club and why I wish. Yeah, yeah. If you give me love, I'ma give it to you. Oh you, oh you, oh. Wine is for me. Baby shake it for me. And then like a bang bang. Roll it for me. Watch that. Baby talk of it for me. And if you man and wine it for me. Wine it for me. Baby shake it for me. Shake it for me. Move it for me. Move it for me. Talk of it for me. Yeah. Another new dance all on them. Oh, yeah. That's full and the beat. Oh, Tekinu. Oh, yeah. Slim Daddy. Number one. Oh, yeah.
Is Rig America? Tuko turasa nk'abasozera kino kiganiro dusigaranye iminota 18 gusa ariko muri iyo minota 18 turabandanya twakira amatelefone yanyu ahatandukanye kugira ngo mutubwire ariko arahavugwa canke naho mutubwire ico mugona ku makuru atandukanye agiye araca ku radio Ijwi rya Amerika kiganiro ni muri isanga muri kumwe na Joe Diane na Hazu muri studio y'Intwe akaririmbo nako ni harukuntu ka King James harukuntu bimeze gute ngahi wanyu namwe
urukundo rutambanye inge narakubonye sinakwemera kugenda urubuhungira bwanje nawe ururukundo ufite ukunda mu buryo wihariye ndahora nisekera harukuntu 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 bigenda ugatuma numva guze numva guze harukuntu bigenda harukuntu bigenda
Kumurongo wa telefone tuafise kandi na Noah Ikaze kujugi Amerika na chane chane mkigani Romulisa angatuno mganya.
Nanje, urakoze kwa mudu wa Ikaze kabisa kani tuwi furizano mga kamusha.
Urakoze chane ura uronga mgo ivziza vinshi.
Jewe chuna renge ze icho nerea changa kawaza na waza pare amakuru batangaje yare shirahamwe yabigenga batangaje bavuga ko mu Burundi aho baharapfuye abantu bangana kuriya yewe n'ikintu nabona nabasaba ni uko babasha byibuze kuko ibyo bavuga bitangaza bari hanze ikintu nabasaba ni uko baduhumuriza byibuze tukajya twumva ko mu gihugu cyacu hari amahoro natwe nubwo hari hanze tukumva bakajya batubwira ati mu Burundi umwaka urarangiye abantu ntabyononekaye abantu bapfuye ibintu nta mahoro tukumva ko twatahuka mu gihugu cyacu nta kibazo ariko kujya badutangariza nta makuru ntari yabatubwira baduhe nk'uyu cyamugongo nk'uriya ngo abantu magana barapfuye kandi ukurikije twe ntatse tujyayo hari igihe ujyayo ugasanga nta kibazo gihari ubwo urumva ntago ibintu baba barimo kudukorera ntago babishimiye
no wewe uri mu Burundi
ubwire bibi
ukaburi he
yewe ndi mu Rwanda
uri mu gihugu cy'u Rwanda uhari nk'impunzi canke uhari nk'iki
mare nk'impunzi
hama mugabo ukazura kubitira mu gihugu cy'u Burundi
Nda nkubiterayo kabisa buruko amezi nk'atatu ashize cyangwa ne nkubiterayo nkari gukuye ibintu bimeze
none kubera iki uhitamo kuguma mu gihugu cy'u Rwanda
nuko abariho ndimo ndakorera imba ni mu gushakirishira ubuzima
urumva rero uhari nk'uri ko arakora imirimo yiwe ntuhari nk'impunzi
mpaye gutya ariko n'ubundi nicyo cyaje kinzanya ariko nyuma yaho mbonye yuko ibintu ubuke nadutse mvuga tereka inzu yasimbura mu rugo iwacu ndebe uko bimeze
urumva ibyo uri kuravuga sinibaza ko ari icegeranyo cishira hamwe ligue iteka cy'umwaka w'2017 cavuze ko agateka kazi nta muntu ku bwabo byifashe muri ico cegeranyo barasigura uko babonye byifashe hama akatari gake Ansher niko yagize baramubajije ico kibazo ati ntimuri mu Burundi Ansher niko yagize arongoye iryo shamwe rigiteka mu kiganiro muri isangana mugenzi wacu Thomas Kamirindi aho yamutumira ico cegeranyo kimaze gusohoka barabajije ati ntimuri mu Burundi ariko ivyo vyabaye mubizi gute yaragarutse aravuga ingene batororokanya amakuru ingene bayaronka nuko rero nibaza yuko ari byinshi ushaka kubandanya umenya urashobora gusubira kuri radio yacu site yacu hama ugasura kumviriza ico kiganiro harimo ni dri ryabo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi cyo bagona ku ico cegeranyo urakoze cyane gose no wangaho mu gihugu cy'u Rwanda turafise kandi na Stanislas Ikaze kujugi Amerika
banje kubasuhuza
urakoze cyane urakomeye nawe
ndakomeye cyane mu Rwanda I Kigali aba ndi mu murenge wa Buruga ni Stanislas karahanyuze
Stanislas
kuri rero bitewe n'ibiganiro mukigezaho byiza cyane banje kugira ngo mbashimire ubu ngubu mu Rwanda akavura karaboneka nta kibazo turimo turatera n'amasaka n'ibishyimbo bireze icyo nagiraho mbabwenge nagiraho mbashimire kuko mukugezaho ibiganiro byiza cyane kandi bitwubaka murakoze cyane
rwose Felicien amatelefone nk'ayo atera intege abakozi bose b'ijwi rya Amerika urakoze rwose ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
nawe murakoze cyane
ijwi rya Amerika rwose kandi na Felicien ku murongo wundi wa telefone Felicien Ikaze ku ijwi rya Amerika
tubanje kubasuhuza
urakomeye
turakomeye hano mu Bugande urebye muri rusange ibihe ni byiza hari izuba abantu barimo gusarura imyaka yabo gusa amasoko niyaba ubona atagenda neza gusa muri rusange ibintu ni byiza kandi natwe tubashimira ko mukunda kuduha umurongo wo gutanga ibitekerezo muri rusange ni ku bintu bimeze
nawe wari gutera intege abakozi b'ijwi rya Amerika rero
yego
urakoze cyane rwose Felicien
okay
murumva yuko rero urubuga bari rwanyu hayo ico mugona kubiganiro vyacu amakuru yabaye ngahi wanyu tutashoboye kumenya canke twamenye tukabatangariza mukamushaka gusubira kugira ico muyavuga ko misi yose ya gatandatu umwanya ni rwanyu WhatsApp mudutora ko ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe turi no kuri Facebook adresse ni VOA radio yacu. Inyuma ya Felicien ari mu Uganda turafise na Sabimana. Sabimana ikaze na uherereye he?
Yo ndi mu Burundi.
Mu Burundi amagana he?
Burundi mu ntara ya Ruyigi mu kata wa Tanzania.
Mu ntara ya Ruyigi na Kavubu.
Yego na mahoro turashima Imana.
Na makuru dusabikaniriza canke n'ivyumviro bitandukanye ga Nsabimana.
Bo ni ivyumviro bisanzwe. Ndambere na kwa manzo vuga ku ijambo ryavutse na president wa America
Donald Trump.
Eko avuga ku bijanye na Afrika.
Eh.
Bo ndambere nibaza yuko kubera ko kumbuga ngurukana bumenyi ariko hapfuga amajambo menshi. Bata yuko nibaza yuko nkuko bamusabye ko yosaba ikigongo yogerageza gusaba ikigongo cyangwa akavuga impamvu yavuze rya jambo.
Wo kwibutsa abata wo kwibutsa ico yavuze abatashoboye kubikurikirana.
Oh, iyo nabonye avuze ngo les africains sont des pays merde.
De la merde. Muyandi majambo yoba yaravuze yuko ari ibihugu vy'amazirantuke byatangaje n'imenyesha makuru bitandukanye byo ngaha muri Amerika harimo ibikomakomeye nka za CNN aha
bisigura ko kumbura afite impamvu yaba yarabivuze. Nayo ugasanga kumbureho bahabaye babihinduye kumbure mu rurimi
ya abashikirije makuru yo nk'ijuru rya Amerika natwe twarabitangaje uko vyahinduwe niko vyo bavyaravuzwe
sawa jina za ko mushikira cyangwa akavuga impamvu yayivuze hanyuma ikiniracyo ebe ino mu bihugu bya kanye arabwiriye yo bato
Ariko ngerageje nubwo ibyo mvuga bitega ijuru rya Amerika rije we ndiko ndagerageza kuraba nabaye muri ico gihugu cyo Burundi no ngaha nuko hariho ubudasa kuko ngaha anye hariho benshi bati nenaguza ubuzi butandukanye nubwo amashure baba barayize ngira ni naho bica biza kugabanura gatonyo ubwo bushomeri. Ariko kuri ico kibazo naco waruvuze ca cerekeye iyo mvugo yoba yarakubabaje tugutumire ku munsi wa mbere Nsabimana mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Fidele niyo ngabo azobigaruka ko nabatumire banonoso ivyimvugo na politike kugira ngo wumve ico babigonako.
Ego ikibazo nuko ntazuhapa ndonka kanye ko gushikiriza ikiciyo
ntacu urabaha gufira radio utwo tubazo wabajije ubaza ko yosaba ikigongwe canka togisaba uzogerageza uwumvirize ico abahinga babivuga ko
hanyuma hari kimwe naco
mugabo unyarutse kuko turafise n'uyundi ku murongo
hari kintu twige mu tukunda gutembera mu bihingo itandukanye kira yuko utegeza nimero z'amenyesha makuru
mpuzamakuru.
Cyo rero natwe sabye ku ijwi rya Amerika ariko ntabwo bigeze bamba.
turafise nimero y'akazi ariko twayikubwiye reka Innocent Kimenyi agusigarane ku murongo wa telefone hama ayiguhe ariko nabandi bose bashobora kuba bakeneye gutora abamenyesha makuru b'ijuru rya Amerika hariho nimero ya WhatsApp twabahaye mushobora kuza muradutora ko imisi yose ni guteranya rimwe kabiri gusa kabiri kane kane rimwe rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe umenyesha makuru ijuru rya Amerika wese mushatse mushobora kumutora kuri iyo WhatsApp y'akazi urakoze cyane gose
ego murakoze rwo ntaje ntarego mpeze
kudandika deka Innocent Kimenya kugumane hamaze guhe turafise kandi Eric ku murongo wa telefone Eric ikaze ku ijuru rya Amerika Eric, Oherehe nawe ga Eric. Sabwe? Mu kambi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urakoze cyane gose go Eric turakumva namakuru dusabikaniriza canke nicuvuga ku makuru yatangaje urya nino. Urakoze cyane. Menyesha makuru wacu Vedaste Ngabo yari yadutangarije iyo nkuru aravuga yuko mugabo hari habatashinye ko bari kwaronswa duke barake mu ico kibazo c'abari bidoze bavuga ko baronkeje udushitingi duto urakoze cyane gose Eric ngaho mu kambi ya Rusenda sabwe kubera amatelefoni yo mu Rusenda kenshi waruvuze gutega Eric
akiragirinda bakaye kwitunga mwaka mushasha muri mfari abantu bari makamba tandukanye bo barundi bahuje ikibazo cya politiki yo Burundi
urakoze cyane gose ubutumwa burabashikiriye urakoze cyane ubutumwa burabashikiriye urakoze cyane gose urakoze gose twakiri telefone ya nyuma ivuye kwa Christian Christian kaze ku juri Amerika uherereye he
Allo.
Oui, ikaze Christian.
Ego murakoze. Ibujumbura.
Ibujumbura. Ayavuga ibujumbura canke ico uvuga kuyavuzwe muri make kuko dusa nk'abari ko rasozera ikiganiro.
Ngo reka dusozere mvuga gusa yuko bijya bintu President Trump yarayavuze. Yaba bajya abanyafrika batari bakeye inkuri. Gusa jewe ndiba kibazo kimwe. Yeske president uja president Trump yo bari umuntu akomeye mu mutwe cyangwa yabashaka turoboga
arakomeye arakomeye ibyo sinatwegwe tubwinje kubyemeje
narumvise yuko hijya yeje ngo bari bagize bamugiriye ama exam hari hageze ko bamugiriye ama exam yo mubiri mugabo se numvise baravuze yuko ikibazo cyo mu mutwe wiwe batagitinye urumva rero ashobora gusanga rega hari abantu baba bari hejuru y'abandi batwara abantu bakibaza ngo barakomeye kumbe barafate kera
kugira ngo tugumaye muri kwa kubahanaga Christian ndagusabe ku munsi wa mbere uzobe hagufira dijuri ya Amerika tubasesangure n'abasesanguzi batandukanye kuri ayo majambo yababababaje utari rose ntacu uzokumviriza abandi ariko tuzogerageza reka kanimero kawe turakabika urakoze cyane gose Christian eka bakoze n'abandi batandukanye twasangiye ijambo muri kino kiganiro muri sangacu no munsi wa gatandatu mumvise cari gishimikiye hanini ku makuru mwagiye murumva ku makuru twabashikirije mukagira ico muvuga ko mwakoze gose cyane vyimva mutima na Lidiane nahazwe muri studio y'indwi Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda yakoze Innocent Kimenyi ari mu buhinga bw'ibyuma eka bakoze n'abagenzi banje bose badufashije gutorokanya kino kiganiro mubandanye mwumviriza ijwi rya Amerika mundimi zitandukanye turaza kongera igihe cy'isaha 12 ku makuru azwari gezweho kano karirimbo kace kabandanya ka baryohera kari kasabwe n'uwitwa Samuel Nimbona ari mu ntara ya Cibitoke.
Shimmy, I shimmy, ya. Bad girls gon' swallow, la, la. Bust down on my wrist and it beer.